mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu muri mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Naho mwe muri mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya Amerika. Ndabashuhuje mwiriwe neza, ikaze muri aya makuru mugezweho na Thomas Kamirindi. U Rwanda n'u Burundi bari mu nzira yo gukemura amakimbirane bafitanye.
Igihugu kibanye nico bimeze nk'ibicumbagira, ariko naco tugitera intege kuko tugeze ku ntambwe nini. Jewe ndafise icyizere gikomeye cyane ku igihugu cy'u Rwanda ejo tuzoba dukundana, kuko ubu twarabaze kubona icyo dupfa turakizi.
Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabitangaje nyuma y'imishyikirano yabaye mu ibanga hagati y'ibihugu byombi. Na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakomoje kuri ibi biganiro by'ibanga.
Inzira ni nziza, hari byinshi bigenda bigerwaho. Hari bitararangira neza n'abaturanyi turanyi n'abavandimwe b'igihugu cy'u Burundi. Hari ibiganiro rero biriho.
Naho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu munsi Sena irashyikira ikirego cy'abadepite kuri Trump. Urubanza rwe ruzatangira mu kwezi gutaha. Mugume ku maradiyo yanyu, aya makuru n'ayandi yose atabacika. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko Congress uratangaza ko ugeza uyu munsi ku mugaragaro kuri Sena ikirego cyawo ku wari umukuru w'igihugu Donald Trump. Abadepite ba Congress bemeje ikirego mu cyumweru gishize. Bashinja Trump icyaha kimwe rukumbi cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi. Kuri bo, Trump ari inyuma y'igitero cy'abayoboke be kuri Capitol, ingoro y'Inteko Ishinga Amategeko y'Amerika, cyabaye ku itariki ya 6 y'uku kwezi kwa mbere, kigwamo abantu 6. Sena yumvikanye ko idahita itangira kuburanisha ikirego ikimara kugishyikirizwa, kugira ngo ihe abashinjacyaha b'abadepite n'abavoka ba Trump igihe gihagije cyo kwitegura. Bityo ivuga ko urubanza ruzatangira mu cyumweru kizahera ku wa mbere tariki ya 8 y'ukwezi kwa 2 gutaha. Sena iramutse ihamije icyaha Trump, ishobora gukora indi nama itakira urukiko, noneho igatora umwanzuro umuhanisha kutazongera gukora ukundi imirimo inyura mu itora ry'abaturage ku rwego rw'igihugu. Kugira ngo Sena ihamye icyaha Trump, igomba kubyemeza n'amajwi ya 2/3, ni ukuvuga byibura abasenateri 67% bayigize. Muri iki gihe Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo abademokrata 50 n'abarepublikani 50. Kugira ngo rero ihamye icyaha Trump, byasaba ko byibura abarepublikani 17 bifatanya n'abademokrate bose. Naho kugira ngo imubuze kuzongera kwiyamamaza ukundi, byo byasaba ubwiganze bworoheje bw'amajwi 50%, wongeyeho rimwe gusa, ni ukuvuga abasenateri 51. Leta y'Ubushinwa iri hafi gutangira gucukura peteroli mu mazi y'inyanja arwanirwa n'ibindi bihugu 5 byo mu karere, izakoresha imashini yikoreye ubwayo. Bivuze iki? Geoffrey Mutagoma aratubwira uko ababisesengura babibona.
Abakurikiranira hafi bera muri icyo gihugu baravuga ko ari igikorwa kigamije kwerekana intambwe Ubushinwa bwiteguye gutera mu birebana n'umutekano ndetse no kuba bwakongera ingufu za politike. Izo mashini zubatswe mu gihe cy'amezi 21 zizatangira gukoreshwa ku iriba rya peteroli ryahitwa Lingshui riri mu birometero 150 uvuye ku butaka bw'icyo gihugu, nk'uko itangazamakuru ryo mu Bushinwa ryabyemeje tariki 18 z'ukwezi kwa mbere. Niho hantu ha mbere mu Bushinwa hagiye gucukurwa peteroli muri inyanja itavugwaho rumwe n'ibindi bihugu 5. Abakurikiranira hafi bera muri ako gace baravuga ko ibyo byuma bicukura peteroli bizaba biri mu ruhande Ubushinwa bufiteho ububasha mu birometero 370 uvuye ku butaka bwabwo. Cyakora baremeza ko uburyo iki gikorwa gikomeje kuvugwa mu itangazamakuru ry'Ubushinwa bigamije kugaragariza ibihugu bihuriye muri iyi nyanja ndetse n'ibihugu by'ibihangange ku isi urugero Ubushinwa bwiteguye guharanira kubungabunga ingufu zituruka kuri peteroli. Ubushinwa buvuga ko bwihariye 90% y'amazi y'inyanja mu majyepfo yabwo, bwakoresheje imbaraga za gisirikare n'ubumenyi buhanitse mu ikoranabuhanga guteza imbere ibirwa byabwo biri muri iyo nyanja. Ibihugu bihuriye kuri iyo nyanja birimo Brunei, Malaysia, Philippines na Vietnam nabyo bicukuramo peteroli.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri internet wa@akadomo radio yacu voa@akadomo.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu amakuru y'ibiyaga bigari mu kanya gato. Umubano w'Uburundi n'u Rwanda uri hafi gusubira kuba mwiza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndabishimiye wabitangaje asobanura ko intumwa z'ibihugu byombi zimaze iminsi ziganira mu ibanga kuri iki kibazo kandi ko ibivamo bitanga icyizere. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Intumwa zavuye mu Rwanda ziza kubonana n'izo mu Burundi mu ndwi ya nyuma y'ukwezi guheze. Budakeye na kabiri izo mu Burundi zarungitswe n'ubushikiranganje bw'imigenderanire zace zigenda nazo zimara Kigali indwi yose. Byose byabaye mu ibanga ntangere. Uko niko isoko ryacu ry'amakuru ryabitubwiye mu bushikiranganje bw'imigenderanire mu Burundi. Waduhaye amakuru ntiyashoboye kudutomorera neza amazina y'abitavye ibyo biganiro ku mpande zose. Gusa yatwemereye ko bari hagati ya 5 na 10 kuri izo mpande. Twagerageje kubaza mu bushikiranganje nk'ubwo mu Rwanda Minafet ariko ntivyadukundiye. Ico bikoze uwahaye amakuru y'ijwi rya Amerika ari Bujumbura yemeje ko izo nama zose zari zo gukurikirana ishigwa mu ngiro y'ivyo abashikiranganje babiri bajeje imigenderanire Albert Shingiro w'u Burundi na Vincent Biruta w'u Rwanda bafundikiye ku mupaka wa Gasenyi-Nemba ivyo bihugu bihana mu kwezi kw'icumi umwaka uheze. Ico gihe Vincent Biruta yari yemeye nawe ko agiye kugendera u Burundi.
Tukaba twiyemeje gukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo umubanyi hagati y'ibihugu byacu wongere kuba mwiza. Akaba ari muri urwo rwego nemeye n'ubutumire bwa mugenzi wanjye bwo kuzagirira uruzinduko mu gihugu cy'u Burundi ku matariki tuzumvikanaho.
Mwandwi heze mu kiganiro yahaje abamenyesha makuru Albert Shingiro yaremeye ko ivyo biganiro twabwiwe ku mpande zose vyamaze gutangura gusa ntiyatomoye neza aho biriko birabera
kuburyo re twibaza yuko tuzoshobora kubanda yatuganira n'ico gihugu kugira ngo buke dushobore kugenda tunagura imigendanire yacu hagati y'ibihugu bene gihugu mu Burundi n'u Rwanda ashogenderanira bashobore mwese gushora ibidandazwa hirya no hino birashobora gufata umwanya muto cyangwa muremure mugabo igikuru nuko ivyo biganiro bihari
ico gikorwa rero n'ukirabandanya turaza turavugana naho tutabicisha mu nyamakuru misi yose tuguma tuganira kugira ngo turabe ko bukebuke twonagura iyo migenderanire yatosekaye bimwe boneka mu 2015.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame nawe nyene aheruka kwemeza ko ivyo biganiro biriko biraba kandi ko bigeze kure. Hari mu ijambo giwe mu mpera z'ukwezi guheze.
Inzira ni nziza, hari byinshi bigenda bigerwaho, hari bitararangira neza, akabazo kakiriho kari mu majyepfo ku mupaka n'abaturanyi b'igihugu, abaturanyi n'abavandimwe b'igihugu cy'u Burundi. Hari ibiganiro rero biriho dukomeza gushakisha uburyo umutekano utahungabana uva mu baturanyi ngira ngo amaherezo bizabonerwa umuti.
Ivyo vyaraye vyemejwe kandi na mugenzi we w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa mungu mu ikoraniro kaminuza ryo gutora umunyamabanga mukuru w'umugambwe akomokamwo CNDD-FDD. Imvugo ya Evariste Ndayishimiye iratandukanye niyo yahora koresha kuri ico kibazo kuko yatangaje ko afise umwizero mwinshi ku kizova muri ivyo biganiro.
Igihugu kibanyi nico bimeze nk'ibicumbagira ariko naco tugitera intege kuko tugeze ku ntambwe nini. Jewe ndafise icyizere gikomeye cyane ku igihugu cy'u Rwanda ejo tuzoba dukundana kuko ubu twarabaze kubona ico dupfa turakizi no kuvuga hirya ejo muzosaga tubazanya ngo none burya twapfike. Kajya gusa ariko kaduterani ntiboba mu karere kose mwisi yose arico gihugu cyo rero zaravuga ngo kirankana n'u Burundi kandi tuvugura urimi rumwe turabavukanye. Turizeye neza yuko aho bukera bizogenda neza kuko ubu turabona ko indongozi zatanguye kuza ziravugana kugwego kugwego kandi biriko bigenda neza cyane.
Umuhinga akurikirane hagufi ivyerekeye imigenderanire yigisha no muri kaminuza zitandukanye Bujumbura yabwijwe rya Amerika ko agereranije ingene imvugo y'abategetsi muri ivyo bihugu bibiri yahindutse vyumvikana kuri we ko icizere cyo gusubira kunywana ari cinshi. Ishirame ryigenga RCP Raison des citoyens probes mu Gifaransa ryamagiwe zibishikirizwa nabo bategetsi amakoraniro canke imyerekano Le Liberté Publique ryo rinyotewe ko abanyagihugu babakombibe basubira gusangira kabisi na gahiye. Gervais Nibigira n'icagira curongoye RCP.
Hatufatire nko mu ntara za Cibitoke, ntara za Kayanza, ntara za Ngozi, Kirundo na Muyinga hamwe n'abandi baba mu gihugu cy'u Rwanda bashorerayo ibidandazwa cyangwa bagurirayo ibyo bakeneye bo nyine haba ifungwa cyangwa ibindi no guhana abageni. Ariko uyu munsi tubona yuko ubwo budandazwa imigendanire itakihari nk'uko yari hari mu myaka yahera. Kubera uyu munsi Umurundi agiye mu Rwanda ntashobora kugenda yidegembya neza nk'uko kandi n'ubundi bigenda uko nyine. Igihugu cy'u Rwanda sanzariye n'impunzi zahungiyeyo biba byose rwose ko izo mpunzi zita hamwe mwabo bafise umwizero yuko ibyo barababagiriza bitakihari.
Iyo migenderanire yatanguye gutosekara nyuma y'imvururu zadutse Bujumbura mu mwaka w'ibihumbi 2015. Igihugu cy'u Rwanda cahaye ndari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi 70. Uburundi bwahavuye bwagiriza ico gihugu ko muri abo cahaye ndaro harimo abacatse gutembagaza ubutegetsi muri ico gihugu. Ndetse Uburundi buherutse gusaba ko bamwe muri abo bokwirukanwa. Yamara Rwanda rwatangaje ko rudashobora kwirukana impunzi igengwa n'amategeko mpuzamakungu. Cyeklave ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Rwanda aho mu minsi 6 ishize abaturage bo mu gihe wa Kigali bari muri gahunda ya guma mu rugo bavuga ko polisi y'igihugu itaborohereza kubona impushya zo gusohoka iyo bibaye ngombwa tuvuge bashaka nko kujya kwa muganga. Mugenzi wacu Asumte Kaboyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Amabwiriza yatanzwe n'ubutegetsi kuri iki kibazo yerekana ko umuturage ushaka gusohoka atari ku rutonde rw'abemerewe akazi asabwa kubanza kubisabira uruhushya polisi y'igihugu. Bamwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaza ko ibyo basabwa bisa nk'ibirimo amananiza.
Ntabwo byoroshye n'ugukwepana n'abapolisi kuko icyangombwa urakidekarara kigatinda kuza kandi uburwayi ni ibintu bisaba kwihuta ako kanya.
Numvise avuga ko noneho mwemerewe kuba mwabisabira mu mudugudu murumva ari ibintu bizabafasha noneho
uri abantu batuye Kigali hari nk'abantu bahageze batari bakavukire no kumenya umuyobozi w'umudugudu usanga ahamaze imyaka ingahe bigoranye.
Hagiye tugera hano bakadusubiza inyuma tukagomba kujya guca hasi hariya muri za Nyagatovu hano hari igihe bitinda cyane.
Ikibazo rero ntuza nta nubwo nzeze rwose online rero ibintu by'ikoranabuhanga ntabwo twese tubishoboye rero telefone mfite bya online n'ibikorwa kuri za tatu zindi ntago mbizi.
Kugeza ubu amabwiriza yerekana ko ushaka uruhushya arusaba polisi y'igihugu akoresheje telefone cyangwa se binyujije kuri murandasi. Polisi itangaza ko hari abarenga kuri aya mabwiriza bakajya mu muhanda batasabye uruhushya cyangwa bakava mu rugo batarusabye. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya polisi n'umutekano CIP Rumanzi George nibyo asobanura.
Abantu baracyaza akavuga ati nge nasabye uruhushya narubuze cyangwa rwatinze narinje kwibariza tukamusubirizayo ku muhanda. Turacyabona n'abandi bitwaza yuko hemewe gukorera siporo mu mudugudu ariko ugasanga umuntu yarenze n'akagari n'umurenge. Si ngombwa yuko ucibwa amande. Ibi bintu tukwiriye kubigira ibyacu tukabyumva, izi ngendo zitari ngombwa tukazireka.
Uyu muyobozi yumvikanisha ko abantu basabye uruhushya badakwiye kurambirwa mu gihe batinze gusubizwa kuko buri busabe bwose bubanza gusuzumwa mbere y'uko bwemerwa. Kubaba bagaragaza impungenge z'uko gutinda kwatuma baba barwaye byabagiraho ingaruka. Minisitiri w'ubuzima Dr. Daniel Ngamije yatangaza ko hashyizweho uburyo bwihuse kandi bworoheye aba barwayi bakwifashisha
korohereza abantu no kugira ngo tubiteho kurushaho. Nuko ubuyobozi bw'ibanze bufite inshingano yo kuba bwamworohereza mu kumuha urwandiko rwerekana ko uyu muntu arwaye agiye no kujya kwivuza ahanaha. Akaba yahamagaza moto niba atarembye, akaba yahamagaza taxi. Mu biganiro byabayeho byo kugira ngo turusheho kwitaho abantu bashobora kugira ikibazo cyo kujya kwa muganga. Uretse na COVID nini indwara umuntu umubyeyi ashobora kurwaza umwana mu gihe agishakisha ko agera ku kigo nderabuzima hakaba hari uburyo yakwifashisha akoranye n'inzego z'ibanze kugira ngo duce kakajagari ko kugira ngo abantu bagende badafite iki impamvu ifatika ituma bagenda.
Ku ruhande rwayo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu isaba abakora mu nzego z'ibanze zigiye kwifashishwa mu gutanga impushya cyane cyane kubifuza kugana amavuriro kwirinda amarangamutima. Minisitiri Shyaka Anastase.
Umukuru w'umudugudu ni umuyobozi ufite inshingano n'uwo muntu urwaye ntabwo ari himba inyandiko ya mudugudu. Icya kabiri twifuza ko kibaho nuko na za telefone zabo bazishyiraho kugira ngo n'uwayibona amubaze ati si uru rwandiko niwe urutanze. Ubwo ibyo birakorwa mu gihe akarere n'umurenge batashoboye gutabara kuko nabo bafite ubundi buryo bakoresha kugira ngo bashobore gutabara kugira ngo hatazagira rwose umuntu uvuga ati umwana wanjye agize ibibazo bikomeye ndamubuze kubera ko nabuze uko ngera kuri ku kigo nderabuzima. Nagira ngo rwose mu nzego z'ibanze babyumve ni ikintu gikomeye, ntabwo ari ukuvuga ngo mu bikoresho mushaka, ntabwo ari ukuvuga ngo mutange nk'inzoga ibishye, ariko igihe hari ikibazo ubuyobozi nizo nshingano zabwo ni ugushaka uburyo bukemuka bagashyiraho nimero zabo n'uwo mupolisi bageraho akabazireba akabashobora guhamagara mudugudu akambwira uko ni urwandiko n'igihe rwanditse.
Kuva gahunda yaguma mu rugo yatangizwa mu mujyi wa Kigali tariki ya 19 z'uku kwezi, polisi y'u Rwanda isobanura ko abantu basaga 70,000 aribo bamaze gusaba impushya, muri bo abarenga 15,000 barangiwe kuko ibyo babaga bashaka gukora bitabaga bifite ireme. Kugeza kuri iki cyumweru mu Rwanda bari bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19 barabageze ku 12,975, muri bo bamaze gukira bagira ku 8,420, naho abangana n'4,381 baracyarwaye mu gihe 174 ari bamaze guhitanwa n'iki cyorezo. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Dusubire mu Burundi. Ikibazo cyo gutandukana k'umugabo n'umugore giteye gite, gifite izihe ngaruka ku muryango by'umwihariko ku bana. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yabiganiriyeho na Maître Dusabe David, umunyamategeko uri Bujumbura mu Burundi, na Madame Pamela Mubeza uharanira uburenganzira bw'abari n'abategarugori uri i Ottawa mu gihugu cya Canada.
Ibibazo bihari ni ibibazo bigoye cyane aje gutwara hari ingorane zikomeye cyane 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 zitewe n'iyi ndwara ya COVID-19. Igihe yarahira hari haheze umwaka hageze umuntu wa mbere isi yatore Washington batoye umuntu wa mbere afite COVID-19, niho bamutoye itariki 20/0 mu 2020 tugire ibyaho COVID-19 yari igeze. Namye ndaba abantu bamaze gupimwa bakabona ko bafise iyo ndwara ya COVID-19 ngaha muri Amerika, n'abantu 2,024,000 nk'igitigiri c'Abarundi n'Abanyarwanda bose bashize hamwe abanyagihugu bose, n'undi abantu ni benshi kandi ico kiza kikaba kimaze guhitana abantu barenga 400,000 ku buryo ubu aho ikiza kigeze aho hagihitana abantu 1,000,000 ku munsi. Urumva rero yashikiriye ubutegetsi mu bihe bigoye mu byo yashikirije ibyo nyine yashitse yandikira ikete World Health Organization abamenyesha yuko bagiye gusubira kubafasha cyane. Ikindi nacyo hariho umugambi afise wa COVID-19 relief ararindiriye yuko azoca awushikiriza Kongre kugira bongereze gufasha mu vya ibi vya COVID-19. Iciza nuko amavaccin aramaze kuboneka, incanco ziramaze kuboneka, ariko igikenewe ubu harakenewe ayandi ubundi buryo bwinshi, amahera menshi ashobora gufasha kugira izo ncanco zimaze kuboneka bashobore kuzishikiriza abanyagihugu bose ngaha muri Amerika hamwe bafashe no ku isi. Urumva rero ikindi nacyo kizofasha nuko iki kiza rero caranasinzikaje cyane ubutunzi abantu badandaza, caranasinzikaje cyane ibyo badandaza muri ayo mategeko ariko arasaba ya COVID-19 relief, harimo nuko ngene bashobora kuzofasha abo abadandajwe kugira bashobore kubafata mu mugongo babandanye ibikorwa byabo hanyuma babandanye bahakaza abantu.
Yego ambassadeur Gamariel, kuri icyo kibazo gikomeye kindi ni ibibazo bibiri. Ikibazo kiasanzwe cikumira rifatiye ku ibara ry'urukoba gifatanije n'iki kibazo kiriko gikomera cintagondwa zishira imbere ubwoko n'inyungu z'abazungu. Ni kibazo abitegereza ibintu babona ko ikibazo gikomeye cyane, naho leta ijana inshasha kubitorera inyishu tegerezwa kuvyicarira ikarondera uburyo bwose bushobora guhwamika abo bantu bafite iryo shavu babona ko inyungu zabo ziriko ziragenda mbona ariko ihe leta yiwe ishobora gukora kubwanyu
ibyo bibazo zerekeye ubumwe bw'igihugu sibishasha sibishasha kubashera kuri esclavage gushika ubu hamwe ibibazo byinshi cyo gituma nuwo avuga ati abanyamerika tugiye hamwe ikibazo cerekeye urukoba ikibazo cerekeye abantu bavuye ahandi imigra ikibazo cerekeye abirabure muri antunga izo z'urukoba ikibazo cerekeye la justice pour tous mu gihugu ibibazo vyamyeho ariko avuga yuko ikigoye n'ingene babitorera inyishu nico gituma asaba ubumwe n'ukorera hamwe nico gituma agize leta amubonye leta yakoze ngira ngo nta murwi n'umwe wo mu gihugu ukumbure udaserukiye mu bantu muri leta nshasha yakoze izo rero ngira nivyo vyerekana ko agomba ko ibibazo vyose imirwi yose igira kandi bizokwamaho zotererwa inyishu hamwe bashize hamwe zotorerwa inyishu ata musunikano ica kabiri ikibazo cabashikiye ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere umurwi niko w'abantu bita abukoba rwera bagwanira ubwo bukoba ntivyakevyo nuko bagize inguvu bagatera ahantu hari inama nshingamateka n'inama nkinguzamateka abanyamerika rero vyarabateye ubwoba baragize isoni cyane vyabateye cyane kuko bavuga ngo bahora baterwa n'abanyamahanga n'ubatewe n'ubarongora ico bizo cateye ubwoba rero ko ingwano y'abanyamahanga boyikoze mugaye ingwano itewe n'ubarongora icoshoboka ko gituma baciye bamusabira kuburanywa ico kibi yakoze rero uko ibibazo biteye kigoye n'ingene babikora asaba ubumwe bwa bose agasaba ko boshobora kuvuga ikibagoye cose uko bashaka mu gihugu ariko batamenye ariko badasambuye ataco bishe imyerekano yawe hose kuri bose ubwabo gusambura nizo nzampa gusa n'uburenganzira bwabo igicumuro bakoze yo ku tariki ya gatandatu bagiye guterera batera izindi nzego z'igihugu urwego rw'ubutungane n'urwego rw'amategeko cumi rero n'uwo yahakora nico gituma yahora baciye bamucira urubanza kandi n'ubu bagomba kumukurikira kuri ico gicumuro yakoze
reka tubandanye bamvuga inyumvira Frederic kuri ico kibazo umwe muri Iburaya mwabibonye gute kirya gitero ca bajya abantu bita ko bashigikiye Perezida Yahora Trump ku ngoro y'inama nshingamateka na nkenguzamateka abitegereza ibintu bakurikirana amateka y'igihugu baravuga ko ryari ribaye irya mbere irya nyubakwa itegwa kuva mu mwaka w'1812 niba ntihenze ku gihe cy'Abongereza ni ikintu gikomeye cyane abitegereza ibintu urabonye ko demokarasi no mu bihugu imaze gutsimbataramwo nka Amerika imaze mu imyaka amajana ari ikintu gishobora guhungabana cyane kinashobora no kuzimangana mu mwanya muto mwabibonye gute
mu bisanzwe burya ingene ibihugu byubakwa mu bihugu idari byo byose haba harimwo ubudasa bw'abantu iki kintu cyitwa demokarasi novuga n'ikintu abantu babahinga cyane cyane bariya bahinga biyumvira cyane mu kinjana cya 18 biyumviriye ingene abantu bashobora kubana mu bihugu byabo basoneranira urabona abantu bamaze kwicana bakabona ko abantu bose bashobora gupfa uyu munsi ukagira inguvu ejo umwase wakazigira ugasanga abantu bashobora kwicana kubera mudasangira ukoba kubera mudasangira ibintu biriya abantu baravuga bati ngo tubane mu mahoro reka twumve tugire demokarasi iyo demokarasi rero mu bihugu byari byo byose uko igenda itera imbere irahura n'ingorane kandi ikunda guhura nazo n'abantu biyumvira ko bobo babwirizwa ko basumba abandi burya n'izo ngorane byabonetse rero hariya kirya gitariki zitandatu burya byabonetse byari bisanzwe bivugwa iyo narigeze kubona akavidewo k'abagabo b'abanyamerika babyibushe bagiye mu ishyamba kwiga kwimenyereza kurasa bavuga n'amajambo mabi yuko perezida turaza bashikana kuri iyi tariki ariko imana ishimwe yarashyitseyo mugabo urumva ko yari inzigo burya rero byabaye ejo bundi tariki zitandatu ivyari inkurikizi byivye abantu benshi biyizira mugo barye bakubaga bakaza kavuga bati reka tubisambure mugo cyo batake soko iyo demokrasi zisambuka kuberako iramaze kwinjira mu mitima y'abanyamerika benshi kuko inzego z'abanyamerika ni kimenyetso cya demokrasi kuza gutera aho urwego rukorera uburi kurasambura demokrasi mbwabo byarabonetse neza nk'uko perezida ubabivuga yuko by'ukuri iyo demokrasi muri Amerika izishinze imizi ni ukuvuga abantu ni bato inzego zirakomeye gusumba abantu rero nicyo kigwa ikintu cya mbere nakuyemo ikindi nacyo umuntu ari butegeye ni uko izi ngorane z'abantu burya zizogenda zihera mu mwanya urabona perezida yaje imbere ya Trump yari Obama aratwara imyaka 8 umuzungu atwara imyaka 4 gusa icyo ni ikimenyetso kitabeshe ubu naho haraje icyegera cy'umukuru w'igihugu afise imizi mu birabure ibyo byose ni ibintu byerekana yuko buhoro buhoro abo bazungu bazaza barategera yuko n'abandi ari abantu bashobora kubana kuko bafise nabo ingene bitwararika imibereho y'abantu nk'uko nongenda bayitwararika
ngaruke kuri wewe Frederic bandi nyumvira umuntu aravye ubwene abategetsi b'ibihugu bitandukanye byo ku isi bakiye ukurahira kwa Biden na leta yiwe nshasha tegeze ibintu barabona ko harimo icizere ku bintu bigiye guhinduka na cyane cyane nk'akarere k'Iburaya murimo barihukije benshi kubera iki biruhukije ibintu byari bimeze nabi gushikaho abanyaburaya biruhusa tuzi ko imigenderanire hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na n'Iburaya ari imigenderanire yari ikomeye cyane abantu bibaza ko itari gushobora guhungabana
birumvikana kubera impamvu zitatu impamvu ya mbere nyamukuru ni ibyerekeye twita klima ingene isi igenda ihindagurika kubera ko ya abaru abantu bayisokobera no kuvuga urabona ko hariho isezerano ry'abantu y'abakuru bo ku isi yuko bakingira hamwe ibi bintu by'ukonona isi tugendera ko idutunze ama rero umudenya Trump aje arisokora muri ayo masezerano amaze kwisokora mu babisigura iki babisigura ko ayo masezerano cyangira ibibazo kubera ko Amerika isanzwe ifasha cyane mu mashyirahamwe ibisanzwe irimwo nacyo gituma rero bizeye yuko kandi yarabivuze uyu perezida Joe Biden we azoca agaruka n'ingoga muri ma kandi yarasinye ejo dekre itegeko ribwirizwa tegeko rivuga ko azocaza agaruka muri ayo masezerano urumva bari biteze ko mu by'ukuri Amerika iba kumwe nabo kuko Amerika ni igihugu rutura kiri mu bituma basohora ibyuka byinshi binane igisenge cy'ijuru urumva rero icyo gihe birumvikana yuko bavuga bati kwaje ni ukuvuga aje azanana n'uburyo icyo ni ikintu cya mbere novuga icya kabiri ndi buvuge ni kijyanye no gukinga umwansi aba basoda birishyira hamwe wota urabona ahanini yarimwo aravuga ati abasoda bose bo muri baringa hahanze ya Amerika nibatahe nibasubire iwabo kandi igihe bambika abasoda bo muri OTA abanyamerika bari kuvuga bati reka tuze gukingira umwanzi kure ndataradushikira icyo cyari ikibazo gihanze abanyaburaya rwose ku buryo iyo babonye rero perezida Trump afite mbene izo ntumbero bavuga bati none amaherezo ni ayahe basanga umutekano rero usa n'umwitwarariko mukuru na cyane cyane twimirije turabye ingene ngaha imigu y'abihevyi iza kugira ibiteri ino baca baboneka yuko umenga ejo barashobora gusigara aribonye
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mugi wa Baraka kuri FM 88.8
Radio Baraka FM nayo mu mugi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mugi wa Kiwanja kuri FM 99.9
n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Murachumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu, aya makuru naha ahumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwayakurikiye. Mukomeze rero mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, mugira amahoro, murakarama.